murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murado kurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, tukavugira kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ndabasuhuje mbahikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nange Jeffrey Mutagoma. Mu minsi iri imbere leta y'u Burundi izasohora intonde z'abaguye mu bwicanyi n'ababuriwe irengero.
Kazoza keza ku Burundi bwacu buhagaze kuri uyu mugambi wo kutohoza ukuri ku byabaye mu gihugu, buhagaze ku gutanga ikigongwe ku byashitse ku bashobora gutanga ikigongwe.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi mu isomo yatangaga kuri kaminuza mu Burundi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ibihano kuri banki nkuru ya Iran, irazira ibitero ishinjwa byagabwe ku mariba ya peteroli yo muri Arabia Saudite. Muri Afurika y'Epfo, Leta imaze kwemeza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ikibazo gihangayikishije igihugu ku rugero rwo hejuru cyane. Aho muri Israel, Benny Gantz yaje kwisonga nkwegukanya umwanya wa mbere mu matora y'icyo gihugu giheruka kugira. Tugumane ku maradiyo yanyu no kuri internet waishatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru. Mbere yo kujya ku makuru yo mu karere, ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye uravuga ko muri uku kwezi kwa cyenda bimukira n'impunzi bagera ku 1,500 bahunze ihohoterwa rikorerwa abanyamahanga mu gihugu cy'Afurika y'Epfo. Diane Nininazwe.
Ishami mpuzamakungu ONU ryemeza ko abasize ubuzima mu ruhagarara ruriko rutegwa n'Abanyafurika y'Epfo banga abanyamahanga bagera kuri 12. Amaduka atari make nayo agwiriyemwo ayabakomoka muri Nigeria arabomagugwa mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Mu kiganiro umuvugizi w'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR yahaye amenyeshamakuru i Geneve mu Suisse, yasiguye ko bamwe muri abo bimukira bagwiriyemwo abaturuka muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe babwiye ONU ko yifuza kwisubira iwabo kuko umutekano wabo atako wifashe. HCR ivuga ko igumiro nka amatelefone y'abanyamahanga bakomeje kuvuga ko bariko barahohoterwa basamburirwa ko utwabo ndetse n'abapfasoni bafatwa ku nguvu. Abanshi mu bakora urudandazwa ntibagitinyuka kugura amaduka yabo yarababeshejeho nk'uko HCR ibandanye ibivuga. Mu itangazo HCR yasohoye yateye ivyatsi ivu inyuma iryo hohoterwa, yongera isaba Leta ya Afurika y'Epfo gufata mu minwe ico kibazo igashengeza abagigwa n'ivyaha.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ibihano kuri banki nkuru ya Iran nk'igihano ku bitero byagabwe ku mariba ya peteroli yo muri Arabia Saudite, mu gihe isi yari igitegereje umwanzuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifata ku kibazo cy'igitero cyagabwe n'indege zitagira abapilote ku mariba ya peteroli ya Arabia Saudite mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yasuye ako gace havugira amagambo akomeye. Gaciye ku ruhande yashinje Iran kugaba ibyo bitero, ashimangira ko icyo ari igikorwa cy'intambara. Kuva ibyo bitero bibaye, Pompeo hoze ari umudepite wanayoboye ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, yashotse agaragaza imigabo ya Amerika, yandika ku rubuga rwa Twitter ko Iran igabye igitero gikomeye ku bigega bitanga ingufu ku isi. Yavuze ko nta kigaragaza ko ibyo bitero byagabwe biturutse muri Yemen, umutwe w'inyeshyamba z'abahuti wigaruriye igice kinini cya Yemen wari wigambye icyo gitero, uvuga ko cyari kigamije kwihimura kuri Arabia Saudite kubera imyaka imaze igaye ibitero kuri Yemen bigahitana abarirwa mu bihumbi, abandi bagasigara iheruheru. Abategetsi ba Amerika na Arabia Saudite bavuze ko imitwe y'abahuti idafite imbaraga zigaba igitero gikomeye kuriya, batunga rero agatoki Iran. Abajijwe niba rugiye kwambikana hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Donald Trump yavuze ko Amerika ihora iryamiye amajanja. Nyuma y'iminsi itanu nta uzirengero ry'umukuru w'ishyirahamwe rivugira abaganga muri Zimbabwe, Dr. Peter Magombeyi yaraye atanze ikimenyetso cy'uko akiri muzima. Diane Nininahazwe arakomeza.
Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone mu kiganiro cy'igisata cya Zimbabwe citwa Live Talk, muganga Magombeyi yagize ati: "Vyemere ni jewe muganga Peter Magombeyi nkorera ku bitaro bikuru vy'iharare." Muganga Magombeyi yasiguriye ijwi rya Amerika ko atavyinshi yibuka ku vyamushikiye igihe yahagarikwa kwa gatandatu w'indwi iheze, n'ingene yavanywe mu karere kitwa Nyabira kari ku birometero 33 uvuye ku murwa mukuru Harare. Mu majambo yiwe yagize ati: "Ndakeneye umwanya wo gushira ubwenge ku gihe nkibuka ivyashikiye vyose. Muri bike nibuka, ndibuka ko nkifatwa nafashwe n'abantu ntazi, bantwara ahantu mu nzu yubatse mu kuzimu bita basement mu Congereza, mu nyuma numva umenga mfashwe n'umuyaga nkuba." Avugana n'ijwi rya Amerika, muganga Magombeyi yumvikana ko avuga bimugora, ariko yemeza ko atabimenyetso byo gukubagurwa afise naho yumva ubabare mu mubiri. Ababuranira muganga Magombeyi bavuze ko polisi yabimye uruhusha rwo kuvugana n'umukiriya wabo akiri mu minwe yayo. Muganga Peter Magombeyi agifatwa kwa gatandatu, Leta ya Zimbabwe na polisi y'ico gihugu bahakanye kuba baragize uruhara mu ifatwa giwe, basigura ko bishoboka ko yafashwe n'abantu bagomba gucafuza isura yabo. Muganga Peter Magombeyi yahagaritswe inyuma yo gutunganya imyerekano isaba iduzwa ry'umushahara w'abaganga n'uburyo bwiza bwo gukoreramwo. Umuganga mu gihugu cya Zimbabwe ahembwa amadolari atarenga 200.
Tusubire muri Afrika y'Epfo, aho leta y'icyo gihugu imaze kwemeza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ikibazo gihangayikishije igihugu ku rugero rwo hejuru. Icyegeranyo gishya cya leta kiragaragaza ko muri Afrika y'Epfo hapfa umugore buri masaha 3, kandi ko abenshi bakorerwa ibyamfurambi mbere y'uko bicwa. Mu minsi ishize abagore bigabije imihanda mu myigaragambyo yo kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivuze ubuhuha muri icyo gihugu. Havutse uburakari bukomeye muri rubanda nyuma y'urupfu rwa Winene Mlechana, munyeshuri wigaga muri Université ya Cape Town. Batsinze mu biro by'iposita bamaze kumufata ku ngufu. Imibare itangwa n'ibiro bya polisi muri icyo gihugu iravuga ko abagore bagera ku 2,800 bishwe hagati y'ukwezi kwa kane k'umwaka 2018 no kwa gatatu muri uyu mwaka. Abagabo bapfa buri munsi nabo baragenda biyongera. Muri Afrika y'Epfo habarurwa nibura abagabo 50 bapfa buri munsi. Gusa abagore bapfa babanje kugirirwa nabi mbere y'uko bicwa, kenshi mirambo yabo hijugungwa mu bihuru, mu mikingo cyangwa bakayitwika ku buryo abishwe batamenyekana. Abagore bo muri icyo gihugu bibumbiye hamwe barasaba leta n'imiryango yigenga kubashyigikira, bakamagana ko kaga President Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu aherutse guhamagaza ikitaraganya inama idasanzwe y'Inteko Ishinga Amategeko asaba ko bashakira umuti ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umubare w'amajwi usanu wa nyuma ku bijyanye n'amatora yo muri Israel urerekana ko ishyaka Bleu Blanc rya Benny Gantz wegukanye umwanya wa mbere wa irya minisitiri w'intebe, rero Benjamin Netanyahu rikaba ryaje ririgwa mu ntege. Diane Nininahazwe.
Umugujeje gutunganya amatora muri Israel wavuze ko uzokwemeza burundu ivyavuye mu matora umaze gusubiramwo ibiharuro vyo mu biro 14 vyibonekejemo twa Sorobo. Ibitigiri ubu uwo murwa uhagaze ko vyerekana ko mugambwe Bleu Blanc wa Benny Gantz ufise intebe 33, mu gihe Likud wa Benjamin Netanyahu ufise 31 ku ntebe 120 zigize inama nshinga mateka ya Israel. Perezida wa Israel ku munsi wa Mungu bitegekanijwe ko azotangura imishikirano n'abaserukira imigambwe igize inama nshinga mateka kugira ngo batange abakandida bazogira leta. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amaze imyaka 13 ku butegetsi yasavye uwo babangabanganywe Gantz kwiyorosha bagashinga leta y'ubumwe igizwe na bose. Gantz naho atanka ivyasabwa Bwana Netanyahu avuga ko abwirizwa kumushikiranganje wa mbere muri yo leta kuko ari we yatahukanye amajwi menshi.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com mukanya n'amakuru yo mu karere. Amakuru ya mubiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ivuga ko izashyira habona intonde z'Abarundi bishwe n'abatazwi irengero mu bwicanyi bwabaye muri icyo gihugu mu myaka ishize. Umuyobozi wa Sever yabivugiye muri kaminuza kuri wa gatanu ubwo yatangaga isomo ryerekeye ubutabera nyuma y'intambara. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turayisomerwa na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mucigwa chatanzwe n'urongoye umugwi Sever ku banyeshuri bo mu makaminuza atandukanye mu Burundi, Petero Karaveri ndayicariye arongoye uwo mugwi avuga ko yarafise ubutumwa budasanzwe kuri ubwo gwaruka Burundi bw'ejo.
Ubwa mbere nubwo kwabwira ko ejo ariyo bazoramuswa igihugu, ingorane z'igihugu niyo bazozironderera umuti. Twakibabwiye dushimika kugira tubereke ko uno munsi hari ibintu bumva bivugwa byabaye bibi mu gihugu bakavyumva batabikoze kumbure byakozwe na bakuru babo ibindi byashikiye inshuti zabo. Iryo jambo twarishimitse ko tubabwira ko kazoza keza Burundi bwacu guhagaze kuri uyu mugambi wo kutohoza ukuri kuvyabaye mu gihugu, guhagaze ku gutangira ikigongwe kuvyashitse kubashobora gutangira ikigongwe.
Abanyeshuri bitavye icigwa cu warongoye Sever ni bamwe mu Barundi bavuga ko kwibuka abahitanywe n'ugwimo bibakora ko bikabatera umutima mubi. Theophile Hakizimana umwe mu banyeshuri ba kaminuza ari mu basaba ko hobaho kwibagira.
Mu bisanzwe iminsi myinshi yo tugiye tubona iminsi mikuru nk'iyo ibaye yo kwibuka ibintu biriya byabaye bisanzwe byiza, twama tubona umenga rimwe na rimwe hasa no kumenga no kwibutsa kumbure ngira ngo bamwe bikanasubira kubakora ko ukamenga byosubira kubyura kwihora mu gihe abo bantu bibutse icyo kintu. Je cyo nagomba kubaza cyane kumbure sinzi ko cyaba ikibazo cy'amererano mwoba mutegura gute cyane murifuza yuko nubwo dutegura kwibuka twoshyiramo na cyane cyane guca twibagira gute twotegurirwa kwibagira kukubera ibibuka yibuka harahumenga rigaruka gukora mu nkovu cyane mu gikomere ugasanga gisa n'ikintu kiguma gitusha. Rero nagomba dusabe nimba ari ikindi cyokongerwamo hakabamo ikintu cyitegurwa ingene twozibagira ibyo bintu. Murakoze.
Urongoye umugwi Sever mu Burundi aratahura imyitwarariko y'abanyeshuri ba kaminuza. Ndayicariye akavuga ko Abarundi nibakira ivyo bikomere bazohora bahurira ku cicaro kimwe.
Theophile, umunsi twakize gukira abahutu n'abatutsi n'abatwa banusaba mu Burundi, umunsi twakize tuzohurira kuri monima imwe tujya kunama twibuka abacu bapfuye bo mu Burundi bose, bo mu ntara zose, bo mu bwoko bwose. Tujye kuri monima imwe nivo national, monima imwe yo muri province, monima imwe yo muri komine. Nibyo byanditswe muri iyi bwirizwa. Uyu munsi tuzoja kuri monima imwe kuyunamira twibuka abapfuye bose. Tuzoba tuvuye mu cyo bita muri Sever Memoire Revendicative, yewe tuzoba tuvuye mu cyo bita muri Memoire Partage twebwe.
Abanyeshuri bo muri kaminuza baje bava mu makaminuza atandukanye bifuje kumenya icyo umugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi umaze gushikako. Ishimwe Pacific ni umwe muri abo banyeshuri.
Ikibazo cya mbere nyakubahwa muyobozi wa Sever, kuva Sever igiyeho ibintu byoba bigaragara muvuga ati turishimira byoba bihari byonyi babihari byoba ari ibihe.
Uburongozi bw'umugwi Sever buvuga ko bwishimira ibimaze kurangurwa kuva ushinzwe mu mwaka w'2014. Petero Karaveri ndayicariye urongoye akavuga ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe hari ibyo zotangariza abarundi n'amakungu.
Mu minsi itatu y'ukwezi tuzongora intonde za mbere, tuzerekana makomine y'abantu tumaze kuronka bagandaguwe mu ibwirizwa bitwa persona assassine u disparu. Mu minsi itarenze ukwezi, uburyo buriho buzaboneka, tuzosohora intonde za mbere z'ibinogo tumaze gusohoza byatawemo abantu mwumve dukoresha gutabwamo. Muri izo ntonde zo kwerekana hariho amazina ya mbere amaze kuboneka y'abantu bakingiye abandi badatangiye ubwoko, badatangiye imigambwe, n'abanyamahanga barimwo bamwe bamwe.
Icyo cigwa cy'urongoye mu Gisevere ku banyeshuri ba kaminuza ku bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara cyashitse mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro uhimbazwa buri genekezo rya 21 ukwezi kw'icyenda uko umwaka utashe. Umukuru mu Gisevere agasaba abanyeshuri ba kaminuza mu Burundi guhagararira amahoro aho hose baherereye.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urahamagarira ubumwe bwa Afrika kubaza neza Tanzania no Burundi uko biteganya gushyira mu bikorwa gahunda yo gucyura impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Uwo muryango wemeza ko ufite gihamya ko zimwe mu mpunzi zitahuka zikorerwa ibibi byinshi nko kwicwa, kuburirwa irengero no gukorerwa iyicarubozo, ariko leta y'u Burundi ihakana ibyo ikavuga ko ababivuga batesha umwanya ubutegetsi bw'igihugu. Eloge Wilikaneza.
Mu Rwanda ishyirahamwe Human Rights Watch ryarayishyize ahabona rimenyesha ko Tanzania itegerezwa gukingira impunzi z'Abarundi zihunga igihugu cyazo aho kuzitegeka gusubirayo ku gahato. Tanzania itegerezwa kuvyiyemeza ku mugaragaro ko impunzi zitazorungikwa zitavyishakiye canke ngo zigobererwe kwiyandikisha mu ntumbero yo gutahuka mu Burundi. Niko Bill Frederick atwara igisata c'impunzi muri Human Rights Watch atangaza. Yongera kati Tanzania n'ibindi bihugu bibanyi bifadikanije n'abaterankunga bategerezwa nyabuna gukingira Abarundi bahunga mabi yakomeje mu gihugu cyabo. Human Rights Watch isigura ko amabakorerwa abanywanyi b'imigambo itavuganwe n'ubutegetsi canke abiketswe kubabo, ibyo rikemeza ko bikaburwa hanini n'ibihe byo kwitegurira amatora yimirije mu mwaka uza. Ibishyizwe n'uwo muryango uruhanye ubwigenge bwa kiremwa muntu bisusa n'ivyo umugwi wa ONU utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 uherutse gushikiriza. Wavuze ko bamwe mu Barundi bahungutse bakorerwa mabi harimo kwicwa, ukuburirwa irengero, ugukubagurwa hamwe n'ibindi. Leta ivyamirira kure. Gatonse ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye.
Kingona rero ingene baba bavuze u Burundi ko agati y'akazi na muntu atakigenda bakareka Afrika y'epfo ivyabaye canke ahandi biri kubiraba akaba atacu bavuze mu nama ya ONU. Ni ukuvuga rero twe tutayimenyereye rero. Icyo duharanira kw'abategetsi ni uko twebwe tubumbatse amahoro yacu. Amahoro sabo hanze bazoyatugirira, ni twebwe tuzoyarondera hanyuma tukashika ku neza Abarundi. Nta neza bashakira Burundi, bashaka yuko Abarundi dusubirana. Simbona umuntu neza kuvuga yuko uno munsi 2019 kwagatiriza zina umuntu kasubiye inyuma gusumba 2015. Ako bashima n'intambwe twakoze ntacyo bashirako na gatoya. Bikaca byunyurwa n'ibiriko biraba muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe aho dusona abirabura bicwa, ibyawe gaturigwa. Nta na rimwe turumva uyo mugujeje gatera kanzi na muntu gusohora urwandiko cyangwa uvuga ikintu kindi. Ntibakore ko bashoboye mugabo twebwe Abarundi bafatane munda mukumbatse mahoro umutekano kuko bitewe itebuke ikinyoma kiririrwa ikirara.
Ishirahamwe Human Rights Watch rishimangira ko hari ibimenyetso bitabesha vyerekana ko hari umugambi wo gushaka gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu. Rihamagarira umuryango w'umwe bwa Afrika kubaza neza Burundi na Tanzania niba bizoshira mu ngiro amasezerano biherutse kugiranira. Aka na karyo katigeze kuboneka umwe bwa Afrika buronse ko gushira ibihugu bibugize imbere y'inshingano zavyo mu bijanye no kubahiriza agateka k'impunzi. Niko bwana Frederick arangiza yandika. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze zibicishije ku bashikanganje bazo b'intwaro zo hagati, leta za Tanzania n'Uburundi zafashe ingingo yo kuzotangura gutahukana impunzi zose z'Abarundi ziri muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza. Mu makamba atatu ari mu buraruko bushyira uburengero bwa Tanzania, ubu hari impunzi z'Abarundi ziharugwa mu 1980. Eloge Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Elaje wilikane za tu gushimire kuri yonguru uduteguriye aungaho ina ilobi tugeze mu Rwanda ho bamwe mu bagore bo mu turere twa Rubavu na Rutsiro bavuga ko ububugarijwe n'ubukene ku buryo no kubona amafunguro kabiri ku munsi bimaze kuba inzozi. Claude Ganza Munyamagana yagiye kubasura aho bakorera kazi bavuga ko kabahemba intica nikize kandi abenshi ari bo batunzi ngo iki ni gice cy'ikiganiro bagiranye.
Biterwa n'inkufu na byukanye rige nikorera amatafari igihumbi. Ubundi nkikora amatafari 700 cyangwa 500 biterwa n'inkufu na byukanye.
Amatafari rimwe uryikorera amafaranga.
Azi.
Uyu ni umwe mu bagore babarirwa muri 20 nasanze ku birombe by'amatafari biherereye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Barikorera amatafari bayavana aho yabumbiwe bayajyana ku ifura agomba gutwikirwaho. Ni urugendo rutari rurerure. Yumi intera ya metero 20 ugereranyije. Ku ngungi imwe umwe yikorera amatafari hagati ya 18 na 30 abandi baba bahereza abagabo amatafari bakayatondeka aho bakifuru bazayatwikiramo. Ikita rusange ku mibereho yabo ni isengesho ngo ndamuke ndi muzima njye guca inshuro kuko ntakoze ubuzima bwahita buhagarara. Turaganinwe kuri umwe
gukorera icyatanu akaba ariyo menshi menshi ni icyatanu nyine biterwa n'uko imbaraga zawe zingana. Nakoreye icyatanu ngura ibiro bitatu by'ibijumba nkagura n'ibakoreye ibishyimbo nyine bakarya ibyo nako barya rimwe ku munsi nyine kabura hari ibyo nk'ibyo nk'ejo ngo ngera ngagenda nakore ikintu icyatanu bikagenda gutyo nyine bakarya rimwe ku munsi. Nkoreraga amafaranga igihumbi kaba n'igihe nakoreye icyatanu ntabwo tugakoreraga buri munsi rero uko wagakoreye ni kuyagabo. Nigeze mu rugo ureba nimbe ndabakoreye ibishyimbo irimo nimbe ndabirayi biri mu nzu nimbe ndamboga uragura n'utuboga ukagenda ukagagaba ukajya mu soko ukayagaba ukazigama nga 200 gakupiraga buri munsi ugataha ntabwo amafaranga gaba gahagije. None si ndagiye nguriye icyatanu none wenda ari nigende ndakoze ukaburora none utakoze anabana bakajyamo none si wowe nuba najyamye abana bakajya bajya garimo none si wowe ujya kabiri ngo bivuye ni ukujya rimwe ni ukujya nijoro nuko
uba barabimenyereye
babibonye no ku manywa bobijya ariko
nk'iyo mubona mu rugo mwatetse neza cyangwa se mwabashije kubibona mukarya neza niki muba mwatetse cyangwa se niki murya?
Ubu watetse ibirayi n'ibishyimbo twashizemo tuboga karanga kagura n'utunyanya sigaye gateka abana bakajya nkandi kindi gihe ukagura umuceri bakaranga n'ibishyimbo mucyo ubwo niho kuba mu nda yariye neza.
Nta gihe se mushobora no guteka kaboga ndavuga inyama
ni ku mwaka ni ku mwaka
umwaka gute
umwaka nga gutyo kwabo baga muri kopera yo ku mwaka mu ishyirahamwe ry'umwaka ukaba wagaga wazigabanye ukabona ukazirya mu tutazigabanye rero ndabwo wirirwaga urazitekereza ni rimwe mu mwaka nuwenda nuwo zimba nga zijyana na buri mezi atatu byojya biranezeza ariko
aho amata buriya
amata go ndogovuka sinzi niho gavuga amata abatazagasomaho amata ni uko gavumba hari ko bafite inga nukuri njyewe ndagago barabona.
Umbwiye kumaze igihe kingana gute ukoreramo ahangaha?
Imyaka 10.
Umuntu ukiri mutoya watangiye ufite imyaka ingahe?
15.
Muri iyo myaka umaze ukoramo ahangaha ni iki bimaze kukugezaho?
Icyo bimaze kungezaho ni uko njya neza nga niyambika simbere n'amavuta yo kwisiga.
Uretse abatwaganiriye batunda amatafari hari nabo nasanze basoroma icyayi mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro. Hari abamaze imyaka ibarirwa hagati y'itatu na 30 ariko kazi bakora muri rusange nabo bavuga ko imibereho bagoye
duhemba biterwa nango tuba twari n'ibiro tuba twaragejeje iyo hari ibyaye ni ibiro 20 kandi umukecuru ariko abashoboye bagezaga no muri 30
musoroma kangahe mu cyumweru?
Imana yampa imbaraga n'icyumweru cyose nakirangiza.
Umaze igihe kingana iki usoroma icyayi ukora mu cyayi?
Buri cyayi ni kugirangiza mu myaka 30 n'indi.
Niko kazi ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa ufite n'ibindi ukora?
Ndabindi ngora da niko kazi kanje.
None se ubona kagutunze kakubeshejeho nta kibazo?
None se kwa izo mbaraga nakoresha zo na bora nizam bora gambarite na bora na handika zina shovola bora leo na bora ko kusabiriza nuki charamu ngene kujia na bora nda bishowa yenga zakuiri kwa mukicha yimene bora bora nguto dufara nanga tuifasha ishamu gakuma nanga sabuni kujia bora chumi ni manga tatu manga tana tukoti yahemka ukwezi na wote yahemka buri mums
iyaaji agufashiki uya kuresha gutabasha kugutunga mukwezi kundi kuburyo uzongera guhembwa yandi ndakikubeshaho nta kibazo
cyekana ngiye gusaba ngaka kenze ni bona bunange je ngibiro ijana nanga 200 ngaje gusaba ngaka kenze ni kariko kanje ngamindi mesese n'ese kumunda hagukofite hari nge duha anyine tugahaha duke yabite niko twatwara korene ako yo twahembwe umushara tubuse nyine ngabona ngabindi 15,000 nanga 13 bwo mbahangeranyije imisi nsakoresha nyine kuvuga ko bajyaga rimwe ku munsi nayo siko mba ntari mu rugo nomba ndi mu rugo burana kuvuga ngo bajya rimwe ku munsi yatubonye ndi mu rugo ubwo ni ku mugoroba no mu gitondo
ngiyi imibereho y'abamwe mu bagore bakora imirimo y'ingufu ariko bakavuga ko bahembwa intica ntikize wasoroma icyayi cyinshi kurusha abandi bavuga ko atarenze ibiro 20 bakata ibiro 2 by'uko icyayi kiba kigitose ubwo agasigara na 18 wakubona amafaranga 36 ku kiro akabakoreye 688 uwo munsi. Ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu Rwanda ESV5 bwagaragaje ko mu 2016-2017 abanyarwanda bari 11,108,000 muri bo bagera kuri 38.2% bari mu bukene naho 16% bari mu bukene bukabije. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyagaragaje kugereranyije n'uko byari bimeze mu myaka 3 yabanje, ni ukuvuga muri 2013-2014 ubukene n'ubukene bukabije bitagabanyitse ku kigero gifatika, kuko ubukene bwagabanyitseho 0.9%, mu gihe abari mu bukene bukabije bo bagabanyitseho 0.4% gusa. Claude Ganza mu Nyamagana.
Tugeze rero mu mwanya w'imikino, mwabyumvise ako kananga nakatwinjiza mu makuru y'imikino. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda i Kigali. Mwirira ngo amahoro.
Mwire neza Geoffrey, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza, namwe ndakeka mumeze neza.
Turakomeye nta kibazo.
Ye, harero hari ingingo ebyiri, hari umukino w'u Rwanda na Ethiopia mu majonjora y'irushanwa rya CHAN, hari n'itangira rya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Have nkubererekere ubitunyuriremo.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Ibintu byo koko nko gutangira bivuga ejo bundi ku cyumweru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izaba irimo gucakirana n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia. Umukino uzabera muri Ethiopia nyine ahitwa Mekele. Aho rero ni mu mukino utegura gushakisha itike kuzajya mu gikombe cya Afrika, ibyo bita championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN umwaka utaha muri Cameroon. Umukino wo kwishyura uzaba mu kwezi kwa 10 gutaha ku itariki ya 19. Ikipe y'u Rwanda rero irasabwa kwitwara neza kugira ngo yizere kuzajya muri CHAN nk'uko muri CHAN iheruka yigeze kujyayo. Byo Freki nakubwira.
Uranyumva
neza?
Ndakumva.
Ndakumva. Nakomeza rero nkubwira ko usibye nyine ibyo birebana na umukino wa Ethiopia n'u Rwanda uzaba ku cyumweru guhera isaa 9 ku isaha y'i Kigali. Shampiyona nayo izatangira ku itariki ya 4 n'ukwezi gutaha. Ubu rero ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimaze gushyira ahagaragara uko gahunda izaba iteye. Nihuse nakubwira ko ikipe ya Kigali izahura na APR FC ku itariki ya 4 hazaba ari ku wa 5, hanyuma indi mikino 5 ikazakurikiraho ku itariki ya 5 hazaba ari ku wa 6. Gasogi United yakira Rayon Sports, Bugesera ihura na Heroes, Etincelles yakira Kiyovu Sports, naho Mukura igahura na Espoir FC, naho ku cyumweru ku itariki ya 6 Marine FC izaba yakira Gicumbi, ariko Muhanga ihure na Musanze, hanyuma Police FC mu kintu cyazaba woroshye izabera ku itariki ya Nyamirambo. Police FC y'umutoza hari ingingo ikazaba ihura na Sunrise.
Ye, ikintu rero burya gikunze kuranga umukino w'umupira w'amaguru na matsiko abantu baba bafite. Urebye ikipe y'u Rwanda uko ihagaze mu gihe itegura guhangana n'iya Ethiopia, wavuga ko amahirwe ari ayahe ikipe y'u Rwanda ihagaze ite?
Ubundi turebye ubwo uko ikipe y'u Rwanda yari ihagaze, amahirwe yari ahari ku ruhande rw'u Rwanda, cyane cyane ko ejo bundi kwa gatatu haba mukino wa gicuti wo kwipima, ikipe y'u Rwanda ikajya muri Congo Kinshasa igatsinda Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibitego 3-2. Ibyo rero byatangaga icyizere, gusa hari icyo umuntu yakwitabara birantega kuko kapitene kipe y'u Rwanda Haruna Niyonzima ntabwo azaboneka muri mukino ndetse n'umunyezamu u Rwanda rusanzwe rugenderaho ari we Yves Kimenyi aba rero ntabwo azaboneka ku mukino w'ejo ku cyumweru cyane cyane ko hari amakosa yagaragaye mu myirondoro y'abakinnyi bikaba ngombwa ariko batazagaragara mu kibuga mbere y'uko ibyose ayo makosa yose akosorwa kugira ngo bagaruke ku murongo.
Urakoze Jean Claude Munyandinda aho naho dusoreje amakuru yacu dushimire abaduteze amatwi hamwe n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.